ijambo ni jambo ryo gushima gushima ingingo y'umukuru w'igihugu yatanze ikigongwe kuri uwo yahorafunzwe kandi twizera ko hariho n'izindi ngingo zigiye gukurikira kugira ngo n'abandi bafunzwe bashobore gutezurirwa kuko murazi ko twama tubivuga mu raporo yacu turasaba ko ibitigiri by'abafungwa byogabanuka cyane kuko murazi ko iyo hari abafungwa benshi batabaho neza kandi badafungura neza ariko iyo abo bafungwa baronse ikigongwe canke bagakurwa mu munyororo nibo bashobora gufasha mu iterambere ry'igihugu twibaza ko ibyo bizobandanya dusaba ko nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu yobandanya kugira ngo n'abandi turabizi ko bariko barabitegura binyaruke abo bandi basigaye nabo bashobore kuronka icyo kigongwe tuca dusaba n'umushikiranganji ajejwe ubutungane ko nawe yogira ingufu kugira ngo akurikize iyi ntumbero nabo abafungwa nabo bashobore gutezurirwa kuko umwe wese mu vyo ajejwe haba harimwo iyo ngene ashobora gufasha kugira agabanye ivyo bitigiri dusaba n'umushingamanza mukuru wa Republika ko nawe nyene yogira iyo ngendo nyene kugira ngo twese mu Burundi twumve ko ikiturajishinga ari ukubitigiriza abanyororo bishobora kugabanuka gutyo bamwe bahora birirwa ataco bariko barafasha igihugu bashobore kuza gutanga intero yabo mu iterambere ry'u Burundi.